Iri ni Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3. Ni kuwa kabiri tariki ya 24 ukwezi kwa 11 umwaka w'2015. Mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Ariko twebwe twihoreje icyo bita isiguro zatanzwe n'ushinzwe abantu wa Repubulika, ni uko mu myiyerekano bagize itabaye imyiyerekano, ahubwo yabaye imigumuko.
Kuko abanywanyi bacu bose amashyirahamwe bayatwara mu mitima yabo, amashyirahamwe ahagaze mu byiyumviro y'uko atakintu na kimwe bizohindura mu gukora kwa misi yose.
Abo ni Terence Ntahiraja, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'u Burundi, na Gordien Niyongye ko umunyamabanga mukuru wa Focode ikibazo cyo gufunga amashyirahamwe adaharanira inyungu mu Burundi. Ni mukanya mu makuru. Amakuru atangirwa nayo hirya no hino mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Rakoze Thomas Kamirindi, ndaramukije n'abariko baradutega amatwi. Igihugu cya Mali jo ku munsi wa mbere cyaratanguye ikigandaro cy'iminsi itatu cyo kugandarira abantu 19 bitavye Imana mu gitero cyagabwe ku munsi wa gatanu ku hoteli iri ku mugwa mukuru Bamako. Ibihugu bya Senegal, Mauritania na Guinea navyo nyine byahisemo kwifatanya n'ico gihugu kibanyi cha Mali mu kugandara. Inzego z'umutekano za Mali ziri mu ruhigi rwo kurondera abantu batatu bikekwa kuba baragize uruhara muri ico gitero. Mu gihugu cha Kenya naho Papa Francisco, umwungere wa Ekleziya Katolika ku isi yose, yitezwe mu rugendo muri Kenya ejo ku munsi wa gatatu. Akihagera ategekanya kuzocabonana na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya mu minsi itatu azomarayo. Azobonana n'abarongo ya madini atandukanye, agirishe inkuka y'imisa muri kaminuza y'i Nairobi. Azoganira kandi n'ugwaruka rwaho muri Kenya. Papa Francisco azova mu gihugu cya Kenya ku munsi wa gatanu aceja mu Buganda kuwa mbere w'indwi iza, naho azocaja muri Repubulika ya Centrafrique. Naho bamubwiye kenshi ko muri ico gihugu cya Centrafrique ashobora kuhagirira ingorane z'umutekano, Papa Francisco yaranse guhagarika urugendo muri ico gihugu. Mu gihugu cya Maroc, abategetsi b'igihugu cya Maroc bamenyesha ko igihugu cy'u Bubiligi cyabasavye kubafasha mu ruhigi barimwo rwo kurondera Salah Abdeslam, yagirizwa kuba ariwe ari ku isonga ry'abagavye cya gitero giheruka kuba i Paris ku mugwa mukuru w'Ubufaransa. Abdeslam bavuga ko yinjiye mu Bubiligi inyuma y'amasaha make hagabwe igitero cy'iterabwoba i Paris, igitero cyabaye itariki 13 z'uku kwezi n'uyu mwaka w'2015. Umugwa mukuru Buruseli w'Ububirigi gushika n'ubu hasa n'uko ibikorwa byahagaze kuko igipolisi kikiri mu ruhigi rw'abagirizwa ibikorwa by'iterabwoba. Amabarabara yaba mato canke makuru yaragaragara ejo ku munsi wa mbere ukwiyunguruza n'amatereni hamwe n'amamangazine biracugawe. Ejo ku munsi wa mbere Departement ya Leta hano muri Leta Zunze Amerika yaragabishije abanyamerika bafata ingendo bose aho bari ku isi kugaba, kuko abakora ibikorwa by'iterabwoba hamwe n'indi mihari y'intagondwa boba bariko bategura kugaba ibitero mu bice bitandukanye by'isi. Kuri uno munsi wa kabiri naho Perezida Hollande w'Ubufaransa yitezwe aha muri Leta Zunze Amerika, ahategekanya kubonana na Perezida Barack Obama mu ngoro yiwe ya White House. Ibiro vya Perezida wa Amerika bimenyesha ko abo bategetsi babiri bazoganira ivyerekeye gukorana kurushiriza mu runani ruyobowe na Amerika rumaze igihe rugira ibitero by'indege z'ingwano mu bibanza by'umugwi wa Eta Islamiste mu bihugu vya Iraq na Siria mu kiringo kirenga umwaka wose. Ufaransa buri mu bafashanya na Leta Zunze za Amerika mu rugamba rwo kugwanya ibikorwa vy'iterabwoba. Amakuru avugwa ku Bufaransa nayo ministre wa mbere w'Ubwongereza David Cameron yamenye yemereye Ubufaransa kuzobufasha mu rugamba burimwo aho buriko bugaba ibitero by'indege ku muhari wa Etat Islamiste mu gihugu cha Syria. David Cameron yamenyesheje ejo ku munsi wa mbere ko agiye gusaba inama nshingamateka y'Ubwongereza muri iyi ndwi ko yo mwemerera kwifatanya n'Ubufaransa mu kugaba ibitero by'indege kumuhari waba jihadiste. Murugendo yagize ipari kumugwa mukuru w'Ufaransa, ministre wa mbere w'Ubwongereza David Cameron yemereye president Hollande w'Ufaransa ko indege z'Ufaransa zishobora gukoresha kibuga c'indege abongereza bakoresha kiri muri Chypre mu kugaba ibitero by'indege. Kuvaho rero habereye ibitero by'iterabwoba by'umuhari wa Etat Islamiste i Paris, Ubufaransa bwaciye butangura ibitero vy'urutavana ko kuri uwo muhari wa Etat Islamiste.
Ayo yaramakuru yo hirya no hino. Muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Neho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Leta zunze ubumwe za Amerika imaze gufatira ibihano abantu bane b'abategetsi cyangwa bigeze kuba abategetsi bo mu Burundi barimo ministri w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni. Kuri iyi nkuru Fidel Niyongabo araduha ibindi bisobanuro.
Perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika Barack Obama yasohoye itegeko rifatira ibihano abantu bane bagirizwa kugira uruhara mu ruhagarara rubandanya mu Burundi. Iryo tegeko ritanga ububasha bwo kuzibira amatungo y'abakora canke bafasha mu bikorwa bigeramira amahoro n'umutekano mu Burundi, bageramira demokrasi canke batyoza agateka ka muntu mu Burundi. Iryo tegeko riziririza viza ku bantu amatungo yabo azoba yazibiwe. Abafata ibi bihano ni Alain Guillaume Bunyoni, umushikiranganje ajejwe umutekano mu Burundi, Godefroid Bizimana, icegera cy'umuyobozi mukuru ajejwe igipolisi cy'igihugu, Godefroid Niyombare yahoze ari umutegetsi mukuru w'ibiro bijejwe iperereza mu Burundi, na Cyril Ndayirukiye yahoze ari umushikiranganje ajejwe ukwivuna abansi. Mu gufata ivyo bihano, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika vyafashe ingingo yo gufatira ibihano abarundi bose bageramira amahoro n'umutekano mu Burundi. Itangazo ryo mu biro vya President wa Amerika Maison Blanche rimenyesha ko ryaronse amakuru atari make yizigiwe y'ubwicanyi, ihagarikwa ry'abantu mu buryo budaciye mu mategeko, ifatwa bunyamaswa ry'abantu, ikandamizwa ifatiye ku mpamvu za politike rigigwa n'inteko zijeje umutekano, hamwe n'ubwicanyi n'ityozwa ry'agateka ka muntu bigigwa n'imikangara yitwaje ibigwanisho y'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi bita imbonerakure. Iryo tegeko rivuga ko amajambo ateye ubwoba aherutse gutangazwa n'abategetsi ba Leta yongereje ubwoba bwari busanzwe buri mu gihugu, ayo majambo akaba ashobora gutuma haba ubwicanyi kurushiriza. Iryo tangazo ryibukije ko bamwe mu batavuga rumwe na Leta ya President Pierre Nkurunziza bahisemwe gukoresha ingufu mu kugwanya Leta, bakora ubwicanyi n'ibitero vy'amagrenade n'igeragezwa rya kudeta mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2015. Amerika ivuga ko ivyo bikorwa navyo nyene bigira uruhara mu guhungabanya umutekano mu Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya kwiyamiriza ikoreshwa ry'ubwicanyi canke ubundi buryo budakurikije amategeko bwo gushika ku migambi ya politike canke gufata ubutegetsi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitera kama impande zose kwiyamiriza ubwicanyi, zimenyesha ko zizobandanya gutohoza no gufatira ingingo abategetsi ba Leta canke batavuga rumwe na Leta bahitamwe ubwicanyi bakongera bakageramira umugambi w'ugutorera inyishu uruhagarara rwa politike mu Burundi biciye mu mahoro.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi Pascal Barandagiye yaraye asohoye iteka rihagarika by'agateganyo ibikorwa by'amashyirahamwe adaharanira inyungu 10 kugera igihe akazi k'ubucamanza kazarangirira nk'uko abyandika muri iri teka. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabivuganyeho na Terence Ntahiraja, umwunganizi akaba n'umuvugizi wa Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'u Burundi.
Amatohoza yakoze ku mashyirahamwe yerekanye yuko abamura ayo mashyirahamwe yagize uruhara mu guhungabanya umutekano byabaye kuri tariki 23 z'ukwezi kwa kane, naho kwari kwemeza ikiringo abategeje neza aho kwemeza ikiringo ahubwo kwabaye no konona ibintu by'igihugu, konona amabarabara n'ibindi byinshi kambere no kwica ku kajamo. Iyo ntumbero rero ushobora gusohoye bwa mbere hariho raporo yasohotse, mwese murabizi igihe kuri ibyo hanyuma itanga n'umuco mu nyuma ya sosiyete ihagarika konte.
Ayo mashirahamwe yoyo avuga ko yugawe kwera atashigikiye manda ya gatatu ivyo mivuga kwiye.
Ayo ni ko avuga ariko twebwe twihoreje ico bita isiguro zatanzwe n'ushize abantu barepublika nuko mu yerekano bagize itaye yerekano ahubwo yabaye migumuko mwese mbibuka yuko kugire ibirekano hariho amategeko bigenga kigeza kuri kibu ndee mu rusha bige birasaba abanyanza amategeko hari mu kubikora aho kubikora mu mutekano mwese murabizi no akaro ko umuntu aturiye yakabiga n'amapine amahayimbaguwe aha police yatewe amabuye kugeza aho bageza kwivuna kubera ko bariko bagomba kwicwa nibaza yuko ibirekano n'ubugumutse hamwe n'icyo yabitandukanye hari hisiguro zimo rero n'ibyo n'ibyakoze n'ibigumuka n'uko kwica abantu byo byatumye abatabaza yerekana yuko bari muri ibyo ekambe gacadashe bigaragara no kugira ibiga 13 kwezi kwa gatanu umwaka nyene aho mbere twagiye tubona uwo munsi twarukamye ni kabona na mabarabara bishye ko mburende hizo bari ko nagitendo ku mutekiti none kana yeye ko menga harimo bamwe muri amashira hamwe n'abatumbaga ku mutekiti bafite ijaho yeko kandi bari batiko
muri amashira hamwe yugariwe amakonti hari amashira hamwe yafasha cyane gose abanyagihugu atwovuga nka amashira hamwe inshira mu gari fise ibitaro eka ibitaro bivurizwamo abantu ba ntawo nikora ubutegetsi bwari huje ingaruka mbi zishora kuba kurabo banyagihu
kibaza yuko no kurabo amashami cyo yakoze ko kuravye ibintu byabaye mu gihugu kaba n'ibyakozwe iyo umuntu akoze icaha mu ishyamba yakoze nafise imere bitunganye kuko ibintu ngo bifatwe bizwe ibyo bashingiro hari isonzwe n'itegeko no mere imwe agakwiye gucunga rimwe ku 18 na mu kigihe cyo cyane cyo na kabiri bigenda ayo mashyira hamwe yebe cyahifungwa n'ibyo tohoza byabaye raporo cyahifungwa niyo ngiye kugira ngo ibintu bifatwe n'urubanza rwo guhuguruwe kuri ayo mashyira hamwe nabwira ko ari urubanza RMPG amajana 3 na 6 agakwego MA hanyuma yureje kandi n'ingene kugira ngo umutekano n'urutonde bigaruke hano mu gihugu cyacu mu gisagara cya Bujumbura n'ibyo rero byatumye bene ubushikiranganji dukorera bwasohoye nabyo tuye ubushikiranganji ihagarika byifata kibanza ibikorwa by'ayo mashyirahamwe.
Ubucamanza ntiburafata ingingo mu gihe cyose umuntu ataregwa n'ivyaha nk'uko mu bihugu biteye imbere babivuga abakiri umwere iyo ngingo ntiyo yaje imbere y'igihe
iyo ngingo ntiyaje imbere y'igihe kuko nk'uko ubibona byabonetse ko bamwe kuko babyivugira ku maradiyo hanze batigeze bahagarika guhamagara imigumuko no konona igihugu nicyo gituma rero ingingo nayo ari ifata kibanza kuko urubanza rutaracibwa umunsi rwashiwe umwera kwero niwe ifata kibanza izofutwa uhagaze n'icaha nawe afutwe burundu
aho ni ryari
urubanza sentene yahita gukora akazi kayo urubanza rugacibwa.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Frederic Nkundikije yavuganye kandi na Gordien niyunge ko umunyamabanga mukuru wa Fokode rimwe mu mashyirahamwe yahagaritswe by'agateganyo na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'u Burundi Pascal Barandagiye.
Iyo nguru twayakiriye umwanya umwe umubabara umugabo ntazari utangaje kuko twari tubyiteze kuko twari twarumvise ukuntu umukuru w'igihugu mu ijambo yashikije mu minsi iheze yavuze yuko azosubizwa ukuntu amashyirahamwe akora ariko aravuga warumva yuko ashimika cyane ku mashyirahamwe yagiye imbere mu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu mu nyuma acahaza ibyo kuvuga yuko bahagaritse amakonti yacu bayahagarika atagwandiko na rumwe baduhaye n'umwanya niwo mugiye kubona ubwo rwandiko mu nyuma nawe acaboneka urwandiko ruvuga yuko umushikiranganzi urimo hagati mu gihugu ageje guhagarika ibikorwa by'amashyirahamwe ashika 10 yagize uruhara rudasanzwe ukwiyamiriza ikirimo cya gatatu.
Ubwo bushikiranganji bushya nayo niyumye ko buvuga ko buhagaritse amakonti yanyu eka buhagaritse n'ibikorwa byanyu kubera uruhara mwagize ngo rwibonekeza mu migumuko yabaye mu Burundi gihe cy'imyirekano aho havuga ko iki
twe nta migumuko twagize imyigaragambyo yo kwiyamiriza ikirimo cya gatatu kandi twabishinga cyane itubidea n'ubunye urugamba kuko imisi ya gatatu twarubandanye nico gituma rero kubona bayahagaritse ndibiri mu buryo bw'uko ari kurondera ukundi bwo dukinege mu buryo bwose bwo twatinga ubu mu buryo bwose ariko nkamenyesha yuko ishyira hamwe mu kubaho ubwa mbere itangura umutima hanyuma rikabona kuja ku mapuro kubera rero batwandikiye yuko amashyira hamwe yacu atagisubira gukora yuko ayo mashyirahamwe afutswe kuko abanywanyi bacu bose amashyirahamwe bayatwara mu mitima yabo amashyirahamwe ahagaze mu byiyumviro ivuga yuko atakintu na kimwe bizohindura mu gukora kwa misi yose ego ntituzoja gukora nk'uko twaba dukora tuzogira manama y'tuzogira iki
muri iki gihe iyo shiramwe ryanyu ryugawe ryahagaritswe ingingo mugiye gufata none nizihe
ingingo tugiye gufata na ingingo dushobora gufata kuko yaba ari ubutungane twari kwitwara mugabo nta butungane dufise ingingo rero tugiye gufata n'ukubandanya urugamba rwo kwiyamiza ingingo cya gatatu n'ingo twarutanguye kugira ngo turonke igihugu gifise amategeko hanyuma amategeko nyamara kuboneka dusubira gukore ku mugaragaro iyo riza akanya gato igihe ikigo cya gatatu kizoba amategeko yasubiye gukurikizwa tuzosubira tuje ku mugaragaro dukore nk'uko ukuri kwami kandi dukore tunagororokewe gusumba uko twahura
aho ni ryari
igihe Nkurunziza azoba yashoboye kwemera kuja mu biganiro akicana n'abo batavuga rumwe hanyuma akemera yuko ibyirwa shingiro n'amasezerano y'Arusha yaho Nyanzi asubira kuja mu ngiro igihugu byasubira ikaronka iteka igasubira kuba igihugu ikareka gutabagurika n'abose kutubaka
amashyirahamwe amwamwe ategamiye atagira inyungu za politiki aregwa ko yifatanije n'imigambwe mu bikorwa byayo aho muhavuga ko
kutubwira yuko twifatikanije n'imigambi mu bikorwa dukora nimba ari ukugira ngo twifatikanije n'imigambi kubera tugwanire agateka kacu tugwanire igihugu c'amategeko tugwanire ibyirwa shingiro tugwanire amasezerano y'Arusha tugwanire yuko bayakubandanya bica abana abakecuru n'abatamakazi ico kirego cy'uko dukora n'imigambi muri ibyo turacemanga kuko nta kintu na kimwe hageze kugwanira agateka umuntu wese ashobora kugufasha gushyira agateka kawe nta n'umwe mutoshobora gushyira hamwe kuko dufise ingorane imwe gusa dufise ingorane y'igihugu cy'amategeko igihugu tuba hagati y'akazi na muntu
aprodehash nayo iri mu mashyirahamwe yahagaritswe by'agateganyo mu Burundi aho ari mu bitaro mu Bubiligi nyuma yo kuraswa ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa munani gushize president wa aprodehash Pierre Claver Mbonima kubera ko adashobora kuvuga neza kugeza ubu yatwoherereje ubutumwa kuri WhatsApp ati kudufungira ntibitubuza gukomeza gukorana n'abanyagihugu nk'uko bisanzwe ubuhanga bwateye imbere ku buryo tudakeneye no kugera hagati mu gihugu kandi bamenye ko amafaranga y'amashyirahamwe ari mu mabanki naho bayiba amaherezo bazayasubiza kuko natwe iyo tutayakoresheje tuyasubiza abayadufashisha ubwo rero ni ubutumwa bwa president wa Prodehash Pierre Claver Mbonima ku ifungwa ry'amashyirahamwe icumi yo mu Burundi ayo mashyirahamwe ni Forsk, Focode, Akat, Aprodehash, Parsem, Amina, Fontaine, Isoko, SPPDF, RCP na Maison Shalom.
Ndibi, mwishi wanjye utari kuragota. Nta mugorana ni umugabo. Ya mwitumye. Oya, ntibishoboka. Yuko nanira gute. Uramuhenda henda ukamuhutunu, ukamuyagira neza utunu twutugugu. Kandi na wewe nta byawe.
Burya mesi byigwa ntiringora cyane. Gusa nuko hari aba prof bamwe bamwe bari compliqué. Kandi naje ndamutse nje no havasanga atari huri.
Ndo baruzi ko bose bameze neza nka jewe. No shaba nyagumako. Ndiyo nda yakuwa ngivyimeza. Kuza naho. Zovugana kuri phone. Si sawa?
Bakunzi ba studio ijambo mugiye gora mukurikira igikino kuri radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuwa gatandatu kuva isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba Studio ijambo kandi igiye kugira abashikiriza ikiyago cha politike iminsi yose kuwa gatatu no ku munsi w'Imana kuva isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kuri radio Ijwi rya Amerika
Yo ijambo ya set for common ground irasuye kubaha ikaze.
Iri ni ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe w'abadepite yaraye yemeje burundu umushinga w'itegeko nshinga rishya. Abadepite bari mu nama rusange ejo uko ari 79 bose batoye uyu mushinga. Iyi nkuru turayikesha Asumuta Kaboyi.
Urugendo rwa rumaze amezi 5 inteko ishinga amategeko imitwe yombi iri muri gahunda yo kuvugurura itegeko nshinga rwasojwe kuri uyu wa mbere. Abadepite 79 bari bitabiriye inteko rusange bose batoye umushinga w'itegeko nshinga warumaze iminsi ukorerwa ubugororangingo muri Sena y'u Rwanda. Umuyobozi w'inteko ishinga amategeko Madamu Donatira Mukabarisa yavuze ko iki gikorwa kirangijwe mbere y'itariki bari barihaye. Yongeraho ko nk'inteko ishinga amategeko akazi kabo nk'abadepite bagasoje hasigaye akazi ka guverinoma.
Muzi ko harimo ingingo tumaze gutora zigomba kunyura muri referendumu. Icyo turi bukore rero turaza kubishyikiriza guverinoma kugira ngo hakorwe ibiteganywa n'amategeko kugira ngo hategurwe referendumu.
Ku ruhande rw'abadepite bari mu byishimo by'uko ibyo batumwe n'abaturage barenga 370,000 bandikiye inteko ishinga amategeko basaba ko yavugurura itegeko nshinga maze Perezida Paul Kagame agahabwa amahirwe yo kongera kwiyamamariza kuyobora u Rwanda babigezeho. Depite Gatabazi Jean Marie Vianney avuga ko umurimo bahawe bawusoje ndetse ugasozwa wubahirije ibyifuzo by'abaturage.
Umukoro abaturage baduhaye turishimye, turanezerewe cyane kuba tushoboye kuwurangiza kandi tukawurangiza tunubahiriza ibyifuzo nyamukuru baduhaye, cyane cyane ko icyo bifuzaga ko ari uko ingingo ijana na rimwe yahinduka, kandi yarahindutse ikaba yemerera ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika uriho nyakubahwa Paul Kagame ashobora kwiyamamariza indi manda y'imyaka 7 ndetse n'izindi z'imyaka 2 z'imyaka 5 inshuro 2 ariko ibyo niwe ubigena.
Inteko ishoje umurimo wayo, komisiyo yashyizweho ngo yunganire inteko mu kuvugurura itegeko nshinga isigaje nayo imirimo mike ngo nayo isoze igikorwa yatumwe, harimo gukora raporo izashyikirizwa inteko ishinga amategeko imitwe yombi ndetse no kunoza imyandikire. Umutwe w'abadepite wemeje umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga nyuma y'uko wemejwe na Sena. Inzira igiye gukurikiraho ni uko uyu mushinga ugiye koherezwa kwa Minisitiri w'Intebe azawugeze ku nama y'abaminisitiri nayo isaba Perezida wa Repubulika kwemeza ko habaho kamarampaka no kugena itariki izaberaho. Hasigara umurimo w'abaturage muri referendumu, batora yego niyo bashyigikiye ku itegeko nshinga rivugururwa cyangwa batora oya ku batabishyigikiye. Asumuta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nshuti zacu, ubu noneho Ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu ntango y'ikinyagihumbi gishasha, amakungu ahangana n'ivyicegera c'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yise ibibazo bitagarukira ku mbibe kandi bidatora mu bo bigeramira. Amenyesha ko mu bice vyose vyo kw'isi, mu bihugu vyose vyaba binini canke bitoyi, intagondwa zirangwa n'ubwicanyi zigandagura abantu ziba ry'umutima zikongera zikigisha ivyiyumviro vy'iterabwoba. Icegera c'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken amenyesha ko ivyo vyatangajwe mu gihe c'inama ikomeye ijejwe kwirinda iterabwoba biciye mu vyerekeye indero yateguwe n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe indero, ubumenyi n'imico mu mfunyapfunyo UNESCO n'ibiro biserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iryo shirahamwe mu ikoraniro rusange ryayo rigira irya 38 ku cicaro caryo. Anthony Blinken yongera akavuga ko ikigwanisho bazokoresha muri urwo rugamba ari ikigwanisho kirengeye ibigwanisho abarangwa n'iterabwoba bafise, ikigwanisho abarangwa n'urwango canke kutihanganira abandi badashobora kugwanya. Ico kigwanisho akaba ari ivyerekeye indero n'ubumenyi. Mu majambo y'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe UNESCO Irina Bokova, nta kindi ntagondwa zirangwa n'ubwicanyi ngo zifise zitanga atari gusambura hamwe n'urwango, ngo amakungu ategerezwa kwishyura yisunze imico n'ubumenyi. Intagondwa ngo zishyira imbere ubwoba n'urwango. Avuga ko amakungu ategerezwa kwishyura n'ubuhinga bwo kwimvira neza hamwe no kuganira hagati y'imico itandukanye. Ishirahamwe UNESCO ifise programme yitwa Global Citizenship Education. Iyo programme ifasha gushiraho uburyo bworohereza gusangira ivyiyumviro mu mwidegemvyo. Umugambi urondegwa gushikwako no guha inyigisho abakiri bato zifatiye kubahiriza agateka ka muntu, ubutungane bufatiye ku mibano, kubaha abo mudasangiye ibara ry'urukoba n'igitsina. Mu kubakira kuri uwo mugambi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizofata intambwe ikurikira mu gufasha gushiraho uburyo uzotuma abantu birinda iterabwoba rirangwa n'ubwicanyi. Muguha abakiri bato inyigisho zifatiye kukubaha abandi ubutungane bufatiye ku mibano kubaha abo mudasangiye ibara ry'urukoba canke igitsina kwimvira ibintu bizima wa makungu ashobora kugwanya ivyimviro vy'intagondwa mu gihe vyibonekeje.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu kanya gato turaba dushoje iyi minota 30 y'amakuru, ariko Aloyizi Bigirimana agarutse kutwibutsa muri make ingingo z'ingenzi ziyagize.
Amakuru twabashikirije: igihugu cya Mariye jo ku munsi wa mbere cyaratanguye ikigandaro cy'iminsi 3 cyo kugandarira abantu 19 bitavye Imana mu gitero cyagabwe ku munsi wa gatanu ku hoteli iri ku mugwa mukuru wa Bamako. Ibihugu vya Senegal, Mauritania na Guinea navyo nyene vyahisemo kwifatanya n'ico gihugu kibanyi cya Mali mu kugandara. Muri Kenya naho Papa Francisco, umwungere wa Ekleziya Katolika kw'isi yose, yitezwe mu rugendo muri ico gihugu ejo ku munsi wa gatatu, akihagera atekanya kuzocabonana na Perezida Uhuru Kenyatta mu minsi 3 azomarayo. Abuzobonana n'abarongoye amadini atandukanye, agirisha inkuka y'imisa muri kaminuza y'i Nairobi, aganire kandi n'ugwaruka rwahi Kenya. Papa Francisco azoca aja azova muri Kenya ku munsi wa gatanu acaja muri Uganda kwa mbere w'indwiza, naho acaja muri Republika Centrafrique. Muri Maroc naho abategetsi b'ico gihugu bamenyesha ko igihugu c'Ububirigi cabasavye kubafasha mu ruhigi barimwo go kurondera Salah Abdeslam, yagirizwa kuba ariwe ari kwisonga ry'abagavye ca gitero giheruka kuba i Paris ku mugwa mukuru w'Ubufaransa. Abdeslam bavuga ko yinjiye mu Ububirigi inyuma y'amasaha make hagabwe igitero c'iterabwoba i Paris cabaye ku igenekezo cya 13 z'uku kwezi mu mwaka w'2015. Mu gihugu cy'Ubufaransa naho ministre wa mbere w'Ubwongereza David Cameron yemereye Ubufaransa kuzobufasha mu rugamba burimwo aho buriko bugaba ibitero by'indege ku muhari wa Eta Islamiste muri Syria. David Cameron yamenyesheje ku munsi wa mbere ko agiye gusaba inama nshingamateka y'Ubwongereza ko yo mwemerera mu ndwiza kwifatanya n'Ubufaransa mu kugaba ibitero by'indege ku muhari wa Eta Islamiste. Mu gihugu cya Palestina naho umunye Palestina yaracumise imbugita abanyesirayeli babiri kuri station ya essence mu ntara ya West Bank ejo ku munsi wa mbere. Umwe muri abo banyesirayeli yaciye yitaba Imana ubwo nyene. Uwo munye Palestina nawe yaciye yaraswa n'inzego z'umutekano acarafa ejo nyene ku munsi wa mbere. Igipolisi cya Israel cyararashe umuyabaga w'umunyepalestina gikomeretsa uwundi inyuma yaho bari bahejeje gucumita umutama bakoresheje umukasi. Minisitiri wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yamenyesheje ko hagiye gufatwa inkingo zo gusaka imiduga yose y'abanyepalestina, kandi ko bagiye gutandukanya amabarabara imiduga y'abanyepalestina bayiharire ivomice mu mabarabara yayo.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ubasuhuza mu kiganiro cyanone turavuga kunama y'umuryango w'abibumbye kuyindagurika ry'ibiye izaterana I Paris mu Faransa guhera tariki ya 30 z'uko kwezi kwa 11 iyi nama igiye kuba ku nshuro ya 21 igitegererwe cyane muri iyo nama nuko ibihugu bikomeye n'ibikize cyane ku isi bishobora gusinya ku masezerano abisaba kugabanya ibyuka bihumanya ikirere ibyo bihugu byohereza mu kirere ikindi bisabwa ni ugutera inkunga ikigega cyafasha gutanga uburyo n'ubuhanga ku bihugu bikennye n'ibikiri mu nzira y'amajyambere dore kwa kenshi ari byo usanga bihura n'ingaruka zikomoka ku bwiyongere bw'ubushuhe mu kirere ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga bwerekana ko ubushyuhe ku isi bumaze kwiyongera ibice 85 Celsius. Ese iyo nama ibirimo bande igamije iki yigirwamo iki umunyamakuru wacu Diane Nina hazwi amaze gukurikirana bene izo nama akaba yaduteguriye inkuru ikurikira.
Kuva mwaka w'igihumbi kimwe n'195 ibihugu birenga ijana birahura ku mwaka kugira ngo birabire hamwe ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe mu nama rukoko mayitiriwe COP Conference des Parties mu rurimi rw'Igifaransa. Umugigo wagiyeho bisabwe n'ibihugu 178 byari byahuriye mu gihugu cya Brazil muri 1992 mu nama rukokoma yari igamije kuraba iby'iterambere rirama uko vyifasha iganino niko kubona yuko ataterambere rirama rishoboka ibidukikije bidakingiwe hari mu gihe ivyegeranyo bitandukanye vy'abahinga mu vy'ibidukikije bitasiba kwerekana ko atagikozwe ngo ivyuka birungikwa mu kirere bivuye ku mahinguriro atandukanye bigabanuke atagahengwe amwe mu makop yararindiranye gishika cane harimo nka COP ya gatatu yabereye Kyoto mu Buyapani mu 1997 iyo nama yarinda kugondoza amaleta atandukanye gufata icemezo co gushiraho amasezerano agamije kugabanura ivyo vyuka birungiuka mu kirere inama atanico yashitse ko kwera ibihugu bimwe bimwe harimo nka leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubushinwa vyananye bivuga ko kwemeza ayo masezerano ari kwishira mu bukene mu manama yakurikiye iyo ya gatatu amaleta agizwe hanini na Afrika yarabandanije ugo rugamba ayo masezerano y'ukugabanya ivyuka birungikwa mu kirere hava araboneka inyuma y'imyaka 5 aca yitirigwa amasezerano ya Kyoto Protocole de Kyoto mu rurimi rw'Igifaransa ayo masezerano yagiyeho mu 2006 vyategekanywa ko ahera mu 2011 ico kiringo kigeze abo vyega barasubiye gutakambira ibihugu bitunze ngo ayo masezerano yongegwe kiringo ca kabiri bihambere amabarabara ya Durban muri Afrika y'Epfo mu nama yagira 17 baririmba bati ubwo butungane bw'ibidukikije bwasabwa hanini n'ibihugu bidahingura cane aho ndetse abari baje bavuye muri ivyo bihugu bavuga ko abarungitse ivyuka vyinshi bategerezwa guhindisha akababaro ibihugu bikenye mu kubironsa ikigega kizofasha guhangana n'ingaruka mbi zifatiye kuhindagurika ry'ibihe ntanyishitomoye yigeze itangwa n'ibihugu vya rutura mu butunzi kwijanye n'uko amasezerano ya Kyoto yokongerwa kwikiringo. Ehe namwe mu nama ya 18 yabereye Doha muri Qatar n'ibihugu vyari vyarasinye ayo masezerano nka Canada, Ubuyapani n'Uburusiya vyarivuguruje. Ubushinwa nabwo bwatungwa ku rutoke cane nk'igihugu kirungika ivyuka vyinshi mu kirere bugategeka leta zunze ubumwe za Amerika kuba zirasinya mu kurindira ko bugera aho abanyamerika bigejeje kubera amahinguriro. Iyo nama ya 18 imaze guhera atakivuyemwo bahanye isango ryo guhurira mu Faransa mu kwa 12 kugira ngo barabe ingene ayo masezerano mu gihe yo kwemezwa na bose yotuma habagahengwe yoja mu ngiro guhera mu 2015 kugira mu 2020 mu gihe ayo masezerano ya Kyoto ategekanya ko vyiza ivyuka birungikwa mu kirere bitorenga ibice 2% vy'ivyarungikwa mu 1990. Umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon yabwiye abari mu nama ya 20 ko icizere cuko ivyo biharuro biguma uko ari cinshi.
We can build prosperous and healthier societies. We must act now. There is still a chance to stay within.
Turashobora kubaka ikibano giteye imbere kandi gikomeye. Dutegerezwa kwemera tudakekeranya yuko hakira mahigwe menshi yukutarenza ya maserisi usabiri. Ibihugu vyose bitegerezwa kumva ko umuti turinda kuwutorera hamwe. Ibibano vyose bitegerezwa kwifatira mu minwe isango y'i Paris. Asa nk'umwunganira umukuru w'igihugu ca Senegal Macky Sall ku ruhande rwiwe yibukije bagenzi we batandukanye yuko kugwanya ubukene gusa bidakwiye ariko nyabuna hakenewe no kuraba ingene ibihugu byisununura mu iterambere rirama iryo terambere naryo rikaba ryubahiriza ibidukikije. Ico abanyagihugu bacu batwizeye ko so kugwanya ubukene gusa dushaka guteza imbere ibihugu vyacu tutegezwa gukora ibishoboka vyose ngo haboneke iterambere rirama. Inama yemirije mu Bufaransa izoba mu gihe abahinga mu vy'ibirere bahurikiye muri GIEC Groupe Intergouvernemental sur l'évolution du climat baheruka kwerekana mu cegeranyo cabo gisohoka uko imyaka itanu iheze ko ibice 95% vy'ihindagurika ry'ibihe vyatewe n'ibikorwa bitandukanye vya kiremwa muntu harimo nko guca ibiti n'amahinguriro arungika ivyuka vyinshi mu kirere atagikozwe ngo ibihugu bitandukanye vyifatire mu minwe ico kibazo. Uwo mugwi nyene ukabandanya werekana ko mu myaka mike ubushuhe buzoba bwinshi amazi yo mu biyaga n'amabahari nayo akaduga cane imiyaga y'ibihugu husi ni imvura zisegenya navyo bikaba umurengera. Izo ngaruka mbi ahanini zikazonakora ku Banyafrika kuko usanga ataburyo bwinshi bwo guhangana n'ivyo bibazo bafise.
Muri studio muri iki gitondo turi kumwe na Madame Remilde Ndayishimiye akaba yoboye ikigo gishinzwe ubumenyi bw'isi mu gihugu cy'u Burundi ndetse akaba anashinzwe ibijyanye n'imihindagurikire y'ikirere. Turi kumwe kandi na Bwana Frank Habineza akaba ari perezida w'ishyaka rishinzwe demokarasi no kurengera ibidukikije. Mere kuri Madame Ndayishimiye, COP ya 21 ariyo nama mpuzamahanga ijyanye n'iby'imihindagurikire y'ibihe irindiranwe igishika nkaho ariyo igiye gusubiza ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe n'ikirere. Ni kubera iki
iyo nama igira 21 yitezwe ko hazoboneka amasezerano novuga ashimitse yerekana ukuntu ibihugu cyane cyane bya rutura ndetse n'ibindi byose birungika ivyuka mu kirere bizogabanya ivyo vyuka hanyuma bikongera bigafasha ibihugu kiri mu nzira y'amajambere na cane cane bikenye kugira bishobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Turavye iraporo y'urwego rw'abahinga rwarerekanye ku isi maze kuduga ubushuhe ku bice bigera ku 0.85°C. Rero tukabona yuko ubu hategerezwa gufatwa ingingo irashe yo kugabanya ivyo vyuka ku buryo isi itategerezwa gushuha ku rugero rworenga ibipimo bibiri.
Bwana Frank Habineza, mwasohoye itangazo mu ishyaka ryanyu muvuga ko ibihugu bya Afrika bikwiye gusaba ko habaho ubutabera mu bijyanye n'ihindagurika ry'ikirere n'ibihe, icyo mushaka kuvuga ni iki?
Icyo dushaka kuvuga cyane ni uko dusanga ibihugu ya rutura cyangwa se ibihugu twavuga ko byateye imbere za Amerika, Ubushinwa n'ibindi bihugu bikomeye by'Iburayi no ku yindi migabane y'isi ari byo bihugu byangiza ikirere kuko bifite inganda nyinshi cyane bisohora imyuka yangiza ikirere nyinshi cyane. Nubwo ugasanga tuye muri Afurika nta nganda dufite, nta myuka myinshi dusohora mu kirere, aho ugasanga ari twebwe duhora tubabaye tugirwaho n'ingaruka zikomeye zo kwangiza kw'ikirere. Aho twavuga nk'uko tubona imyuzure nyinshi irimo kuhitana abantu, tukabona ibura ry'amazi ndetse izuba ryinshi ryaka cyane, tukabona ingaruka nyinshi n'amazi agenda abura kama ndetse byarabaye n'ejo bundi no muri Zambia ndetse n'umuriro baraguze n'umugara tugize kuraho umuriro igihe kinini cyane kubera amazi yari yagabanutse cyangwa yakamye mu biyaga bimwe. Tugasanga tuba tugenda twishyura cyane kurusha ba bandi kandi banziza. Noneho turashaka kubutabera kubera ko abanzi ikirere bagomba nabo kugira uruhare rukomeye mu gufasha abantu batabiza.
Madamu Ndayishimiye, hari za COP nyinshi zagiye ziba Ariko mubabikurikirana hafi bakomeza kuvuga ko izo nama zose ntacyo zigeze zigeraho. Habuze iki ngo ikibazo cyo kurengera ibidukikije kibonerwe umuti nabo bireba?
Kuvuga ko izo nama zose ataco zagiye zigeraho nibaza ko ari imvugo ndenza rugero, kuko hariho ingingo nyinshi zagiye zifatwa zerekana ukuntu byogenda ndagurika ry'ibihe bigabanuka. Haragiye hafatwa ingingo zitari nke, nta kope nimwe twovuga ko itagishika ku kintu. Ariko muri rusangi ubu tugeze aho twifuza ko haboneka ingingo iruhasha yerekana neza ibiharuro by'ibyuka bigiye kugabanuka. Uko tuzogira inguvu nyinshi cyane cyane ibihugu bya rutura bizokora inguvu cyane kugira zigabanye ibyuka, niko uburyo bwo kugira duhangane n'ihindagurika ry'ibihe mu buryo bwa adaptation buzogenda bugabanuka. Kuko ibihugu cyane cyane ibi bya Afrika birakeneye cyane kuronswa uburyo n'ubuhinga kugira ngo bushobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Ugiye kuraba ibyuka turunika mu kirere ni bike cyane, kandi ibihugu byacu bya Afrika nibyo bitakaza mu buryo bw'ubutunzi kubera dufite uburyo buke bwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Rero turavuga ngo amakope yandi yagiye ashika ku ngingo nziza, ariko turakeneye ikope ishika ku ngingo by'ukuri y'ukugabanya ibyuka. Hari nka kope yabaye Cancun muri Mexico, kope ya 16 yarashitse ko yuko tutorenza ibipimo bya 2°C. Ubu rero hagezaho dufata ingingo kugira ngo ibyo bipimo ntibirenge. Ni ukuvuga yuko ibihugu birinda gushyira ku meza kwerekana ibikorwa bizokora kugira ngo ibyuka bigabanuke. Kuko twabonye yuko iki kibazo cy'indagurika ry'ibihe ari ikibazo kijyanye n'ikibazo cy'ubutunzi, atari ikibazo gusa cy'ibidukikije, ariko ari ikibazo cy'ubutunzi. Kuko ibihugu bya Afrika bidafise amahinguriro menshi arungika ibyuka mu kirere, ariko akaba ari byo bihugu bibona ingaruka mbi zihindagurika ry'ibihe mu bisata byose by'igihugu bikagoyagoya, ndetse ugasanga biratugora kuzoshika ku iterambere rirama.
Madamu Ndayishimiye, nkubaze wenda mu bijyanye no gusobanurira umurundi cyangwa se umunyarwanda udasobanukiwe neza iyo bavuze imihindagurikire y'ikirere, ingaruka umuntu wo hasi, umuturage, umunyagihugu wo hasi abona zimugeraho nyazo ziturutse ku mihindagurikire y'ikirere n'ibihe n'inkizihe?
Dushobora kuvuga ibintu bigaragara biboneka umuntu uwo ari we wese gushika ku mutumba, yaba umunyarwanda cyangwa umurundi, abona ni imyuzurire. Imyuzurire ihita ibomora ibintu, imirima igatwagwa, inyubakwa zikabomoka nk'amabarabara, ugasanga ihindagurika y'ibyo bihe bitumye umuntu atamenya ryaratera. Ikintu cyane kigaragara ni imyuzurire. Ikindi kigaragara ni gihe haba uruzuba. Ibyo byose ibihugu byacu byomi ugiye kuraba abanyagihugu babeshwaho n'imvura. Igihe rero imvura igiye urumva ko umunyagihugu adashobora kwimbura. Igihe arimye imvura ikabitwara ndetse igahitana n'inyubakwa zitandukanye bigatera indwara, ibyo oye urumva naho abatuyobora bogerageza byo bagora gushika ku iterambere mu gihe babanza guhangana n'ingaruka z'iyo myuzurira ihitana ibintu n'abantu.
Bwana Frank Habineza, u Rwanda rukeneye iki kuva muri iyo nama?
Tugera ngo n'ubuvugizi wa Leta y'u Rwanda bijyanye n'ibyo Leta y'u Rwanda izatwara mwaza kuruza rema cyangwa se minisiteri ishinzwe ibicishije ariko ari dokima bateguye bita the national determined contribution for the Republic of Rwanda. Ni dokima buri gihugu cyose kigomba gutanga, ufite amapaje 9 igaragaza ibibazo u Rwanda rufite ndetse igaragaza n'ibyo bamaze kugiraho. Ariko iyo urebye cyane dokima nyine usanga bagaragaza yuko n'ubundi u Rwanda nabo ruri vulnerable cyangwa se rufite ibibazo bijyanye na icyo bita iyo shashima klimatike cyangwa se ibibazo by'ikirere. Bagaragaza yuko ikibazo cy'imvura nkeya, bagaragaza ko iyo mvura ibuza ubuhinzi kugenda neza, ndetse bakagaragaza yuko habaye imyuzure myinshi cyane, noneho u Rwanda rukaba ruvuga yuko temperature z'u Rwanda zarazamutse ugereranyije kuva muri za 70 bimaze kukundirwaho bimwe n'ibice bine Celsius, uvuga ngo byariyongereye cyane ubushuhe. Noneho u Rwanda rukaba na rwo rwisa yuko temperature zaro niba zitarenga 2 kuri Celsius ariko mu myaka 2030. Nukuwa ngo nicho chifuzo chumpanda.
Madamu ndaishimie mumana ma nga COP 21 izatera nila i Paris mojogu chubu Faransa. Imiryango itandukanye igenda ifite ijwi rimwe kugira ngo ihangane n'abatifuza ko ibyo bashaka kugeraho byubahirizwa. Ese abanyafrika ipari muzagenda musaba iki?
Icyambere coco tugenda tujanya abanyafrika tugenda tuvuga rumwe, kuko ibihugu byinshi vya Afrika biri mu bihugu begwa n'ingaruka mbizi hindagurika gibihe kugwego rwacu cane cane novuga nko ku gihugu cy'u Burundi, kuko ku banyafrika turafite uwo muri Sudani aduserukira n'abandi baduserukira cane cane nka Egypte iserukira conference y'abaministre n'abakuru b'ibihugu. Twebwe rero ku gwego rw'igihugu cacu ahanini twarakoze igitabo cerekana intererano y'u Burundi. Icyo gitabo twaragitanze mu mwanya wo kiragaragaza vulnerability y'igihugu, kicerekana impact tufite, tukabona ibyo dukeneye cyane cyane mu bijanye no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, icyo bita adaptation, tukerekana context national, tukerekana uko igihugu cyifashe, hanyuma tukerekana umugambi w'igihugu ko dushira imbere iterambere rihangana n'ihindagurika ry'ibihe. Turerekana byigwa byakozwe byerekana ko nk'ubushuhe buzoduga mu gihe cy'u Burundi kuri 3°C. Tukerekana uruhara rw'imvura mu burinyi, tukerekana ibisata biri bihanzwe n'ihindagurika ry'ibihe, nk'igisata cy'amazi cyangwa igisata cy'umuyagankuba, igisata cy'ubworozi n'uburimyi, igisata cy'amashamba n'ibidukikije. Tukerekana mu by'ukuri uburyo dukeneye, haba mu by'ubuhinga, mu gushyigikira ibigo cyangwa abantu b'abahinga, tukerekana ibyo dukeneye ku buryo bwa Afrika. Rero ibihugu byinshi byarateguye iyo migambi, twebwe rero duhagarariye Afrika ku bijyanye n'iby'ubuhinga, icyo bita renforcement de capacité. Ndi muri groupe strategique ya Afrika, twaheza tugategurira hamwe kugira ngo tugende tuvuga rumwe. Kandi noneho u Burundi burahagarariye ibihugu 10 bya COMIFAC mu bijyanye n'amafore. Rero tugiye tujanye twiteguye neza, kandi u Burundi buduha buserukiwe cyane gushika no mu nzego. Delegation y'u Burundi iratandukanye, kandi ikiryoshe nuko na abaserukira igihugu bazoba bahari muri Afrika. Rero baduyitaba, kandi twibaza yuko tuzohagarara tukarondera inyungu za Afrika na cyane cyane inyungu z'ibihugu byacu, kuko tubona yuko ihindagurika ry'ibihe ritumara kw'abantu, rikatumara kw'ibintu, bigatuma tudashobora gushikira iterambere. Hakaba ingorane zo gufungura nabi, hakaba ingorane zisanzwe zibona z'umuyagankuba, zigatuma umuyagankuba udafite umuyagankuba ukwiye udashobora gutera imbere, kuko byinshi byigaragaza. Twebwe rero kuri ibyo ku buhinga cyane cyane by'igihugu gikeneye, twarerekanye yuko dukeneye icyo bita gushikikirwa mu buryo bw'amafaranga, ndetse baragaragaza yuko ikigega cy'isi yose kizojamo imiliyari 100 ku mwaka. Rero mu gihe twoshigikirwa tuzogabanya ibyuka cyane, nko ku rugero rw'u Burundi tuzogabanya nk'ibice 20%, ariko hamwe tutoshigikirwa twogabanya nk'ibice 3%.
Frank Habineza, hari abakomeje kuvuga ko kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi minsi ziyobowe na Perezida nka Barack Obama usa nkaho ari ku isonga cyane cyane mu kurwanya ubwiyongere bw'imihindagurikire y'ikirere, abantu bakavuga ko hari icyo bishobora guhindura, ni kubibona?
Byatanga icyizere kubera ko Perezida Obama yagaragaje cyane muri gahunda ziwe yuko afite gahunda zo kurengera ibidukikije, kandi yari yabigaragaza mu bikorwa bitandukanye. Ariko iyo tubonye nabo abandi mu ishyaka ry'abademokrate, tubona na former vice president ari Gowa yanditse igitabo cyo bita The Convenient Truth, ndetse bakoramo na filimu
kuburyo byagaragaje yuko nk'abayobozi bakuru muri Amerika bari bahangayikishije ibijyanye na guhungabana by'ikirere. So tubona ko Perezida Obama akomeje uwo mugambi, byaba ari ibintu byiza kuko aribo n'ubundi ari amasezerano ya Kyoto yabasize n'abandi bose, ariko Amerika ntabwo yigeze iyasinya. Ni ukuvuga ngo Amerika ntabwo yigeze irebwa n'ibyemezo byafatiwe muri Kyoto, kandi ariyo makosa makuru yabaye cyane kuko Afurika yarasinye ibintu yiyemera kubahiriza, ariko abandi babangije ntibayasinye n'Amerika irimo. Ni ukuvuga ngo Amerika ishoboye gusinya neza amasezerano ikabyumva, kandi kubona ko nayo iri ku isonga mu bantu banyize ikirere byaba ari ibintu byiza. Twizera yuko ishobora no gutanga urugero ku bindi bihugu nk'Ubushinwa, Burusiya n'abandi bose banyize ikirere cyane.
Madamu Ndayishimiye Remilde, turi kumwe?
Turi kumwe.
Hari icyo kibazo narimbajije mvuga ngo nubwo ibihugu bya rutura bikomeje gutungwa gatoki ko bidashyigikiye igabanuka ry'ibyuka byoherezwa mu kirere, muri iyi minsi bisa nkaho Amerika isa nkaho yahinduye ingendo, cyane cyane kubera ubuyobozi bwa Perezida Barack Obama usa nkaho ashyigikiye ibijyanye no kurwanya imihindagurikire y'ikirere. Namwe niko mubibona?
Uko tubibona, icya mbere cyo hari uguhindura bakagira ubushake cyane, ni byiza. Ariko muri ibi byihindagurika ry'ibihe dukoresha ubuhinga buba bwatanzwe n'abashakashatsi. Mu gihe abashakashatsi bavuga ati ubu isi iraduze ibice ubusa 85% k'ubushuhe, hanyuma tukashaka ko tugera ko byogabanuka ku bice bibiri, twebwe turaba ikikugaragaza cyane yuko abantu bafite ubushake turaba ku biharuro batanze. Turabye nka CPDN baba baratanze, uyirabiye ko ubona by'ukuri ko hari ubushake, kandi naho tukaba tutarumvikana ku buryo CPDN zizofatwa ko zitari obligatoire ari volontaire. Urumva rero uko haba ubushake byagaragarira ubwa mbere hoho mu buryo bazotanga muri ico kigega cya Fond Vert Climat, n'uburyo hazoba transparency kugira ngo ibihugu bikenye bishobore kugira access kuri ico kigega. Urumva izo 100 miliyari z'amadolari twazibona ku mwaka muri ico kigega, hakagaragara uburyo ibi bihugu byacu bishobora kuronka ayo mafaranga bigashigikirwa mu buryo no mu buhinga, hanyuma bikongera bikagaragarira mu biharuro. Urabye nka CPDN bafata reference 2005 bagatanga 28% de réduction. Ibyo nibyo byategerezwa ko abahinga barabira ko bakabona ubushake bw'igihugu cya rutura cyangwa bw'igihugu kiba kiri mu nzira y'amajyambere. Barabira ku biharuro bakaraba ko ibyo biharuro bishobora gushikana yuko tugabanya ubushuhe bw'isi ku rugero twiyemeje rw'ibice bibiri, ndetse Afurika twashaka munsi ku rugero rw'igice kimwe, kuko ubonye n'ubushuhe n'ubusa 85 abantu bacu bagapfa, imirima yacu ikononekara, ibintu byacu bikaza, tukama turiko dusubira mu ihumbi. Ni ukuvuga ntidushobora gutera imbere. None ga twashika kuri dedogre hoho, wumva hoho tudashobora gutera imbere gute? Ubushake rero bugaragara, ni byiza, turabishima. Imana yadufasha iyo COP 20 abantu bagashika ku ngingo, bagabanya ibyuka, bakongera bagashika ku ngingo y'uguha uburyo ibihugu byacu bikenye n'ubuhinga kugira ngo dushobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe.
Hari ubwo bashobora gutanga ayo mafaranga ajya muri icyo kigega, ariko nanone ugasanga ubushake bwo kugabanya ibyo byuka ari bukeya, byo hari icyo byaba bimaze?
Ni ibintu bibiri bitegerezwa kujyana. Ibintu bibiri byafasha ni uko batanga amafaranga muri icyo kigega kugira ngo ibihugu byacu bishobore guhangana nabyo, bikore adaptation. Ikindi cyategerezwa cya mbere cyari uko bategerezwa kugabanya ibyuka. Ibyo bintu bibiri dutegerezwa ko byose twabibona muri iyo COP 20. Muri iyo COP 20 twashaka ko bagabanya ibyo byuka ku rugero tubona yuko haba ako yerekana igaragaza ko ibyo byuka bizogabanuka. Ni ibintu bibiri bigenda bibangabangana. Uko bagabanya ibyuka ni ku buryo bwo guhangana n'ihindagurika ry'ubuhe bwa adaptation bugabanuka. Ariko ubu nubwo ubushuhe buri kuri zero 85 turakeneye guhangana nabyo. Nubwo bahagarika ubunyeni byuka, ibihugu byacu byabandanya biruha kubera guhangana n'ingaruka ihindagurika ry'ibihe bidutera. Urumva rero ni ibintu bibiri bitegerezwa kugenda bibangabangano, cyane cyane kugabanya ibyuka, ingingo ihagarika kugabanya ibyuka mu kirere
n'ingingo yerekana ukuntu ibihugu byacu byabona amafaranga mu buryo bworoshe atari uburyo buruhije.
Bwana Frank Habineza, uremeranya nibyo Madame Remelde Ndayishimiye yavuze?
Iyo ko turemeranya nawe kubera ko icyo twifuza nuko ibihugu bikomeye nayo bigomba kumenya yuko ari bigomba kugira uruhare rukomeye mu kugabanya bino bibazo, kandi nayo bikakora icyo bita commitment, kwiyemeza bigasinya amasezerano. Nibimere nk'uko byabaze muri Kyoto cyangwa Copenhagen, Copenhagen nari mbiyo mu by'ukuri twagiye Copenhagen tufite icyizere kinini cyane, ariko twavuye tufite intege ntacyo na kimwe kuko nkaho twungutse, kubera ko nk'uko byari bimeze ni nako byakomeje. Ntabwo tugiye kubona icyo bita ukwiyemeza cyangwa se commitment ibihugu bikomeye. So twizere yuko nibaza i Paris ko ari ikintu kiri buhinduke ku buryo bizagira ingaruka, kubera ko cyane cyane muri Afurika turababaye, nicyo tugeraho n'ingaruka, kandi ntacyo twangiza aribo bangiza, ahubwo cyo tukakomeza kubaza amategeko abandi batayubahiriza. Turifuza yuko Abanyafurika bose, ibihugu bya Afurika bigera n'ijwi rimwe, bumvikane bose batari ikintu kimwe bo gucikamo ibice, kandi n'Abanyafurika bumve yuko Afurika dufite ubwenge, dufite ubushobozi, utari tuyishakira ikigega nitwe kwibanda ku mafaranga y'Iburayi cyangwa se y'abandi gusa, natwe tuyishakemo amafaranga, tuyishakemo ikigega gishobora kudufasha kuba self-reliant cyangwa se kwitunga, kwigira. Ikindi dufite n'inararibonye nyinshi cyane muri Afurika zirahari, n'abakambwe bafite ubwenge benshi cyane ari ba Kofi n'abandi bose, nabo bashobora kutugira inama tugashaka abantu bafite ubwenge n'ubushobozi bakatugira inama ku bintu bishobora gukorwa, aho kugira ngo tubitekereze ko tuzaba tubona inama zivuye hanze. Turumva yuko Afurika igihe cyacu ni ikindi, kuvuga ngo nitutakaza aya mahirwe ari i Paris tuzahongera gutakaza indi myaka hafi 10-20 kugira ngo tuzagere andi masezerano ashobora kutugirira akamaro. Ni ukuvuga ngo amahirwe yacu ntayo dufite, tugomba kuyakoresha, kandi abantu bose tusaba ko bagomba gushaka uburyo ibintu tukora icyo bita adaptation, haboneke ubushobozi, haboneke amafaranga ashobora kuba yatumara bino bibazo.
Frank Habineza, ndagushimiye cyane. Madamu Ndayishimiye Remilde, hari ijambo rya nyuma wifuza kuvuga?
Ijambo rya nyuma nanyifuza kuvuga ni uko dushima ko ibihugu byacu biriko biritaho cyane ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe, turavye ukuntu babyitayeho mu buryo cyane cyane mu buryo byo kuzokwitaba iyo nama ya COP21, kugira ngo turobe neko twobona ako ishobora gutuma ibyuka bigabanuka mu kirere, ishobora kwerekana ukuntu Abanyafurika bofashwa cyane cyane ibihugu byacu nk'u Burundi, kugira ngo bishobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe mu gihe tumaze kubona ko abantu bapfa, abantu baturatura, hanyuma bikatubuza noneho gufata umuhora w'iterambere, kubera ko tuba twiko dusubira inyuma mu byo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Biragoye kubona iterambere rero mu gihe ihindagurika ry'ibihe biguma bidusamburira ibintu, bitwicira abantu. Rero tunezerewe cyane nuko tubona umuhora, umurongo twafashe kuzitaba izo nama mu buryo butandukanye. Nagira ngo kumenyeshe yuko nko ku Burundi tuzoba duserukiwe bikwiye, kuko uhereye n'abaduserukira nko mu nama nshingamateka, mu nama nkenguzamateka, muri guverinoma y'igihugu twabona bazobyitaba cyane. Dufite delegation nininya, tuzoshobora kuja aho baharira hose kugira ijwi ry'u Burundi n'irya Afurika bishobore kumvikana.
Morele masamba kanoga inga kanyaka nande kandi muri chatawe mafyumba mumika nini mitito yuko keli vikoko vya fuga mazenga joetewa mori kanoga inga harama ikiti cha fuga kikatwele muka uko. Quand si toi va te fermer, tu qui couches sur couru très sous contrôle et qui a comme karma. Tega matwi kwa, tava umwe buta.
umugani nuva ku giti vakumuntu kandi umugani ugana kariho birakwata munaro umugani wari musamba samba yewe samba ndavuga ishamba ishamba igana kariho